Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Reverien Bazikamwe.
Jospe Nduwimana ni watuma amajwi abashikira ndabahaye muri mfite bagenzi mwese mudukurikira kuri radio Nzamba Gateka Kawe. Turi ku munsi wa gatandatu rya 13 kwezi kwa gatatu mwaka wa 2021. Amakuru tugira tubashikirize aza kubagizwe n'iyo nkuru zikurikira. Inyuma y'imyidogo y'umukuru w'igihugu ko hari bamwe mu bakozi ba leta bariko barakora nabi, yaraye abogoje umuyobozi ajejwe amafaranga leta ikoresha ku mwaka akaba yagirizwa kunyuruza amafaranga. Iyo ngingo ikaba yakigwa neza na bamwe mu banyepolitike, ariko rero ngo impinga iracyari ndende kuko hari amadosye amwamwe y'ubusuma atacu aravugwako. Hari abarundi batatu atawuza aho bafungiwe mu gihugu cha Uganda inyuma y'ugufatwa n'inzego zijeje umutekano muri icyo gihugu. Ababo bakaba batabaza ko bomenyeshwa aho bafungiwe mu gihe bose bariko bazira ikete umwe muri bo yatwaye atazi birimwo. Turaza kubabwira murano makuru. Musanze mwimenyereye ku minsi ya gatandatu mu kigabane ku isoko, bagenzi bacu baduteguriye icy'amategeko ategekanya ku bijanye n'ikigongwe cy'umukuru w'igihugu. Ni mu gihe haheze indwi irenga abarose icyo kigongwe cy'umukuru w'igihugu batarasohoka ibohero. Musangwe ikaze mwese mu kanya nido nido.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba Agateka Kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Turabahe mwiriwe, turasubiye no kubaha ikaze imvugo ya havuye ijana n'ingiro inyuma yaho yidogeye umuyobozi mukuru mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Yahavuye afata ingingo kuri no wa gatanu yo kumubogoza. Atabatavuga rumwe n'ubutegetsi babona ko ari intambwe umukuru w'igihugu yateye, bakamusaba kwerekana ububasha afise no kuyandi madosye azingamitse igihugu. Ni inkuru ya Patrick Mitabaro.
Umuyobozi mukuru ajejwe uburimyi mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi arahonyora aha, ubona arahonyora.
Perezida Evariste Ndayishimiye yasa n'uwidogera umuyobozi mukuru ajejwe uburimyi n'ubworozi ko atigera ashika ku rubuga gufasha abarimyi mu gisata cy'uburimyi ajejwe. Mu ijambo ryiwe humvikanamwo no kugabisha abategetsi.
Hano bana kandi karore sinje ubugira kabiri atakwezi kurahe buramatari. Umuyobozi mukuru ajejwe uburimyi ngaha mu Burundi mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi arahonyora aha, mugo mukuru w'igihugu haje kabiri mugawe ntarahonyora. Abamenyesha bakuru ntimwabivuze ku maradiyo, ntimwabivuze bogendi bo bose atafise televiziyo muhira adafise radiyo, ubona arahonyora. Nuva ntacyo bimutwaye, ntacyo bimutwaye.
Iyo mvugo y'umukuru w'igihugu yavuye ivamwo gufata ingingo yo kubogoza uwo muyobozi mukuru ajeje uburimyi n'ubworozi. Mu batavuga rumwe n'ubutegetsi babona ko habaye gutera intambwe.
Mu bisanzwe umukuru w'igihugu ntiyidoga, umukuru w'igihugu afata ingingo, agafata ingingo ibereye. Turabonye yuko naho atamukuriye ngaho nyene ikibiriraho ngo abanyagihugu basigarane umwete, asiga bemereye ko agiye kubazanira uwundi azobibafashamo, ariko ntaco yarayamukuye aho umukuru w'igihugu yikubisa agashi, kuko murazi ko hari izindi ngingo akora ko agasha, ariko ngira ngo yaragiye arabonana nabo nyene abama bamunanije mu ngingo zimwe zimwe baratinda barumvikana.
Emmanuel Ndereyimana ajezwe gutanga amakuru mu runani Sefor Arusha avuga ko atawosumvye inguvu umukuru w'igihugu, agasaba ko yotera intambwe kandi no kuyandi madosiye mu gufata ingingo, agashimikira ku butungane bwahaze ku mufasoni Krista Kaneza mu gihe umukuru w'igihugu yoba yari yamaze kwerekana ahagaze imbere yuko avuguruzwa.
Aho rero twari dukwiye gukebura umukuru w'igihugu tuti izi nguvu akoresheje mu gukura uyo nazikoreshe atunganirize n'umufasoni Krista, atarabye ati hoba hariho uwundi ushigikenye. Nta ushobora kurushigikenye umukuru w'igihugu, umukuru w'igihugu nabimenye afata ingingo zije mu ngiro.
Tubamenyeshe ko Perezida Evariste Ndayishimiye amaze kugabisha abategetsi ku nshuro zitari nke umuyobozi mukuru mu burimyi n'ubworozi Victor Rurakengereza na Christian Kwizera umuyobozi mukuru ajejwe integuro y'amafaranga leta ikoresha bakaba ari bamwe mu amazi kubogozwa biciye mu itegeko ry'umukuru w'igihugu.
Arakoze Patrick Mitabaro, turacyari muri ico gisata cy'intwari bibereye n'ibiturire. Ishyirahamwe rigwanya igiturire n'isesagura ry'amatungo ya leta ORICOM rirashima ibikorwa byo guhagarika mu kazi bamwe mu barongozi bagirizwa gukoresha nabi ubutunzi bw'igihugu. Gabriel Rufyiri,
umukuru w'igihugu kuva ashika ku butegetsi mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka uheze, yirukanye abayobozi bakuru babiri. Birashobora kuba ari inzira nkeka iri kwirafatwa, byo bari byiza, inzira ni nziza, turayishigikiye. Mugabo ikintu ca mbere tugomba kubanza kubona nuko amategeko hari uhereye ku bizwa nshingiro hajya tegeko ryo gutuza igiturire, ukaja ku masezerano mpuza makungu Burundi bwasinye yo kugwanya igiturire, cyo banze gakurikizwa uko biri naho bitera ngo demuga bigakurikizwa. Kivye navyo bikurikizwa mu mpande zimwe zimwe nk'uruhande rwa mbere kwerekana amatungo bafise. Ibyo ntivyigera biba, hanyuma hakajaho urwego rwo gusuzuma ayo matungo yatanze ko umukuru aciye mu kuri. Ibyo rero twe tubona bitariko birakogwa. Ikigira kabiri ni bijanye no kunyegeza amafaranga blanchiment d'argent. Ibyo rero twebwe tubona yuko mu ishyirahamwe ORICOM mu Burundi bikiri kure nk'ukwezi kubera abasuma nuno munsi ko zama turiko bivuga basunze inguvu leta babandi mwakintu gihugu cacu cy'u Burundi. Rero tukifuza yuko byoshobora gufata inzira nziza, tukifuza mbere yuko leta yoshiraho ico twise registre national, kuvuga igitabo kirimwo amashirahamwe yose n'amazina yabo abantu bashinga amashirahamwe aronka amasoko ya leta, ibi twita les societe canke les entreprise, bigaragara bije ku mugaragaro tubimenye nayo ahandi hoho. Ubu turazi yuko amasosiyete menshi, amashyirahamwe menshi arimwo abatwara atari bo, usanga ari abana babo cyangwa abadamu babo cyangwa inshuti zabo zibanyegeza kugira ngo bagire ibijya bya blanchiment.
Ni gute twokaraba iminwe mu ntumbero yo kurwanya ikiza cya coronavirus? Ni ugukaraba iminwe ukoresheje amazi meza n'isabuni, ukaraba neza hagati y'intoke mu nzara, ukaduza kugeza ku gikonjo kugira ngo ntihagire imigera yoguma yinyegejeyo. Isabuni wayisize uyimarana iminota itari munsi y'itatu kugira ngo imigera ipfe. Ni ryari biri ngombwa gukaraba iminwa? Igihe cyose uvuye hanze n'imbere yo kwinjira mu zindi nyubakwa zose n'ibibanza ugendeyemo, naho yo bari kwa muganga. Imbere yo kwambara agapfukamunwa kugira ngo ntukanduze imigera iri ku biganza ushobora kuba wanduye, berero ni nyuma yo kugakura kuko nako gashobora kuba kagiye kwimigera ugatwisigarana mu kiganza.
Akona kamo ka radio Inzamba agateka kawe
ifadikanije na Inter News ifashwe mu mugongo n'umuryango w'ubumwe bwa Burayi.
Amakuru twateguriye n'ubu turayabandanya. Hari impunzi z'abarundi zitatu ziri mu gihugu cha Uganda mu gisagara cha Kampala zahagaritswe n'igipolisi cyo muri ico gihugu. Ni mu gihe umwe muri bo azwi ku izina rya Ndiho Kubwayo Desire asanzwe akora akazi ko kunguruza abantu n'igipikipiki, yahawe ikete n'umuntu atazi ngo ari mushikanire ahantu mu biro. Amakuru duhabwa n'umwe mu nshuti ziwe atumenyesha ko iryo kete ryarimwo inyandiko zijanye na politiki, akaba arico gituma uwo Desire yaciye ahagarikwa n'igipolisi. Bagenzi we babiri babimenye baciye baja kubaza icyo afungiwe, nabo nyene baciye bafatwa. Imiryango yabo iratabaza kuko kuva icyo gihe atawuramenya iyo bafungiwe.
Ejo abagenzi baje kumenya uwo muhungu ko afungwe, afungiwe ahantu mu gipolisi cyangwa bita bakariga ahantu na tete. Abavukanyi we babiri, umuvukanyi we umwe wo Ashe n'inshuti yiwe wo Inosa, barashoboye kugenda bajyanye n'uwitwa Damiano babwiye kuraba aho bamwene wabo iyo nshuti isanzwe igorewe muri ako gasho n'uwakariga, maze baravura baremererwa yuko uwaba ari hari. Bemewe yuko uwaba ari hari umuvukanyi we Ashe n'uwitwa Inosa barindira kugira ngo bashobore kumuhabwa, bashobore kuganira abantu bazi ko badafite. Ariko uwitwa Damiano acarahindukira, we asubira ku mirimo ya misi yose nyuma yuko barindiye yuko wabo mahako kina kuwakanya kumase kini zagenze ahubwa niwa hapo ya wano wawo mwoni mahaha hapo ya haza imote kari ya msirikari na yu ije kutora wone zedrela sana kapungwe nuu ndo waheze inosa nuu ashe wosu wa hitawa chana kukazazi inosa changuri nchutiku agarageze kukwa ijo turu ondeka subira nchutu asho wakutora kutuza hawa pungi mamwe awasho yukulegea washa kutupolisi wakariga wabajije na wahawinishi yuko awawo wakuweho watu wawe ahani aliko nilashime kufuga aho wawo ali aliko tuagarageze kumenyesha nzego zizezgu mungi na Kampala na dozi liko jaronda liko kukadisa haura amenyaneza awanu awanu kisaha wafundu
abakuru nubu turayabandanya tukayabandaniriza mu kigabane ku isoko. Uyu munsi bagenzi bacu bakaba batubwira icyo amategeko yoba ategekanya kubijanye n'ikigongwe cy'umukuru w'igihugu kubaba bafunzwe. Nimubwiye haheze iminsi umukuru w'igihugu atanze ikigongwe ku banyororo barenga 5,000 ariko gushika kuri uyu munsi bakaba batarasohoka. Ibohero ihiganwa twagiteguriwe na mugenzi wacu Emile Nibasumba.
Kwisoko kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Bamwe muri bo bategerezwa kuba bidegemvya abandi nabo bategerezwa kuba baragabanirijwe ibihano ariko nyuma y'indwi renga umukuru w'igihugu atanze ikigongwe itegeko ntirirashigwa mu ngiro. Abizi bijyanye n'amategeko babivuga ku iki? Itegeko rijyanye n'ikigongwe cy'umukuru w'igihugu rivuga iki neza na neza? Nivyo tugira tubayagire mu kanya muri iki kigabane ku isoko cyo kuwa 13 Ntwarante mu 2021. Muri kumwe na Emile Nibasumba. Ndabahaye ikaze ku igenekerezo rya gatanu muri uku kwezi kwa gatatu nyene igihe umukuru w'igihugu yasinye itegeko rigirira ikigongwe abafungwa bangana 5,225 mu ngingo y'icumi yavuga ko rica rishyirwa mu ngiro buno nyene. Bertrand Ngendakuriyo wa Radio Inzamba yararisomye.
Icyo kigongwe cy'umukuru w'igihugu ngo gifite intumbero yo kunwanisha no kugabanya ibitigiri by'abafungwa nk'uko biri mu itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo kuwa gatanu Ntwarante umwaka wa 2021. Abahawe icyo kigongwe bakaba ari abanyororo bamaze gucirirwa imanza zo gufunga imyaka iri munsi cyangwa ingana n'itanu. Muri abo harimo abategwa n'icyo kigongwe, abo nabo nabagirizwa ibyaha by'ihonyabwoko, ibyaha by'agahomera bunwa, ibyaha byo mu ntambara, kwiba hakoreshejwe ibigwanisho, kuja mu migwigwana, guhungabanya umutekano w'igihugu, guhotera kiremwa muntu hamwe n'icuruzwa ry'abantu. Iyo ngingo y'umukuru w'igihugu itanga uburenganzira bwo kwidegembya yiga kandi abakenyezi bibungenze canke bapfunganywe n'abana, abana baciriwe imanza badakwije imyaka 18, abaciriwe imanza bagendana ingwara zidakira canke zo mu mutwe, cyo kimwe n'abaciriwe imanza bafise imyaka 70 n'irenga. Kuri abo hiyongera ko abamaze gushikana icya kane cy'umunyororo wabo bakazopfungwa icya kabiri cy'umunyororo baciriwe. Abandi bagabanirijwe umunyororo n'abaciriwe umunyororo wo guherayo bazoca bafungwa imyaka 20. Muri abo abakurikiranwa ku byaha bitarabwa n'iri tegeko ry'umukuru w'igihugu ntibarimwo. Abandi begwa n'iri tegeko kugira bidegembye n'abaciriwe imanza bamaze 3 vya 4 vy'umunyororo wabo, abagore bahowe kwica abana bavyaye canke bakoroye inda bamaze n'imiburiburi imyaka 3 mu munyororo, co kimwe n'abafungiwe ubunyonyezi ariko bagasabwa kubanza gusubiza amafaranga banyuruje no gutanga indishi zasabwe n'amasentare.
Umukuru w'igihugu yarayasinye iryo tegeko mu ibohero rikuru ryo mu ntara ya Muramvya. Abafungwa barasomewe urutonde rw'abategerezwa kurekugwa. Amakuru ava muri iryo bohero akavuga ariko k'umushikiranganji w'ubutungane Janine Nibizi yaciye ahaca ababwira ko botenyenya kubera ko ngo hari utunenge babonyemwo bagiye gukosora. Indwi irarenze rero iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ritarajya mu ngiro. Kuri mikro ya Thierry Bigirindavyi wa Television Renaissance, uwizi vy'amategeko Janvier Bigirimana atabanyagihugu bariko barahohotegwa.
umunsi wose wiyongera wo gufungwa hahunyanzwe amategeko numunsi w'akarenganyo numunsi uburenganzira bwabo buba buri ko burahonyango ntivyumvikana rero yuko hohera indwi gushikaho hari imisi 10 abantu barekuwe ni ikigongo cy'umukuru w'igihugu bakagumizwa mu busho butandukanye mu gihe kandi muri iryo tegeko bivugwa ko abatari bake babara abantu bari basanzwe bamerewe nabi muri ubwo busho aha rero ingingo ya 23 yibwirizwa shingiro yavuga neza yuko kizira ikazirizwa yuko umuntu yohotegwa n'inzego za leta muri kino gihe abantu rero batezwe gushira mu ngiro duteko ry'umukuru w'igihugu dufata yuko bariko barahohotera abo bafungwa dufata yuko bariko barahonyanga ibwirizwa shingiro n'ayandi mategeko shanka mabwirizwa kingira uburenganzira bwa kiremwa zina muntu cancane uburenganzira bw'abantu babafunzwe ibibazo rero umuntu ashobora kwibaza ni byinshi cambere umuntu ashobora kwibaza yuko igitego ry'umukuru w'igihugu ryafashwe gihuti huti hatizwe neza bitezwa kuja muri iryo tegeko je navyo amakosa akaba ari ku rugo rw'umukuru w'igihugu n'abasanzwe bamufasha kuko batezwa kubitegura neza ku buryo abanyororo iryo tegeko rigifatwa batezwa kuca barekugwa ica kabiri umuntu ashobora kwibaza biravugwa yuko umukuru w'igihugu ndayishimiye hari gihe ahora avuguruzwa na bamwe bamwe mu bihangange mu mugambwe CNDD umuntu akashaka kwibaza ati mbega none iri tegeko naryo bariburijemwo kaba ikishanke ikindi biboneka ko uburenganzira bw'abafunzwe buri ko burahonyangwa cyane ni kuvuga abariko barakora ayo makosa batezwa kubihanirwa
bamwe mu bafungwa begwa n'iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu basaba ko byoshigwa mu ngiro bakidegemvya aha akabari naho ikigabane ku isoko kigarukiye mwari kumwe na Emile Nibasumba ndabakengurukiye ngira ko ndabike banura naho ubuta
cari kiganiro ku isoko
barakoze bagenzi bacu baduteguriye ikigabane ku isoko imbere yuko dusozera no makuru Mugenzi wacu Emmanuel Ndayishimiye yaduteguriye bimwe mu byanditswe n'ibinyamakuru muri nondwe turiko turasozera.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Ndabaramukije nongera ndabahikaze muri no makuru yanditswe n'ibinyamakuru. Ikigongwe cy'umukuru w'igihugu ku banyororo 2502 kiracyarindiriwe tubisanga mu kinyamakuru cy'iradio y'abafaransa RFI umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aheruka gutera umukono itariki 5/4 kuno kwezi turimo ku itegeko riha ikigongwe abafungwa 2502 bari mu gihugu cyose nkuko yavyemereye abarundi yabifuriza umwaka mushasha w'2021 iyo tegeko ryategerezwa guca rijya mu ngiro umunsi ritegwa ko umukono ariko n'ubu nta munyororo ararekugwa cyandikwa n'ikinyamakuru cy'iradio ya Faransa RFI abanyororo 352 bagiriwe ikigongwe kwihohero rikuru ry'imuramvya bukeye mushirangange w'ubutungane agendeye iryo bohero Munezero wabaye mwinshi kuri abo banyororo batekeye utwabo ngo bagira barekugwe batahe mushirangange Janine nibizi ngo yaciye ahitegeko urongoye ibohero rikuru ry'umuramvya ko yohagarika byose ngo hari amakosa basanze kunonde z'abarekugwa bamwe mu barongoye igihugu bagira biharire urudandazwa gw'umyimbu w'ibitegwa mbumbarugo cyandikwa n'ikinyamakuru Burundi Dari akaburungu net umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye amazimisi ashimira amakoperative y'uburimyi ahurikiye mu runani vaso ku myimbu ariko araronka gutyo umukuru w'igihugu nkuko byandikwa na Burundi Dari akaburungu net ariko arishingira igiciro ku nete z'ibigori Aikiro yagishize ku mafaranga 680 gutyo ngo yigizeyo abadandaza barangura ibigori hanze kubwa Burundi Dari akaburungu net umukuru w'igihugu ntasiba guhaya ko irima y'agatasi ryabonetsemwo umunyembu munini w'ibigori mu gihugu cyose abategetsi atari bake bo mugambye CNDD FDD harimwo umukuru w'inama ashinga mateka na nkenguza mateka n'umushikiranganje w'ikigega cya leta bariko bashira imbere nabo nyene imyimbo yabo mu gihugu kugira bisubirire byahora birangurwa hanze y'igihugu n'abadandaza maze umwimbo wabo w'ibigori ube ari wo uje imbere mu kugugwa n'abarundi ni mu gihe ubushikiranganje bw'ubudandazi buheruka gufata ingingo ibuza abadandaza kurangura hanze y'igihugu inete canke ifu y'ibigori imbere y'amezi atandatu ari imbere abakenyezi 86 barafatiwe muri Kenya bagiye kudandazwa mu bihugu by'abarabu cyandikwa n'ikinyamakuru iwacu kuri uyu wa kane igenekerezo rya 14/4 umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano yarerekanye imbere y'abamenyeshamakuru ibitabo by'inzira by'abagore 89 bafatiwe mu gihugu cya Kenya kubwa Petero Nkurikiye abo bagore bari bagiye mu bihugu byo mu kigobe cy'abarabu amatohoza ngo aracabandanya kugira hamenyekane ingene baronka ibitabo by'inzira bene ivyo Petero Nkurikiye asigura ko urudandazwa rw'abantu rurimo amafaranga kubabikora ugurisha abo bakenyezi muri ivyo bihugu by'abarabu ngo aronka amadolari y'amanyamerika 350 kuri kira mukenyezi ikinyamakuru ijwi ry'abigisha ntigishimishwa n'igenwa ry'abayobozi b'indero mu ntara cyandikwa n'ikinyamakuru Net Press ku bayobozi 15 b'indero mu ntara bagenywe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu kwa 9/4 batatu gusa n'abakenyezi bagenywe muri meri ya Bujumbura mu ntara ya Gitega n'intara ya Cyankuzo umukenyezi w'umurundikazi ngo yategerezwa guhabwa ikibanza kimukwiye kuko abishoboye abigisha bo mashure yo mu gisagara cya Bujumbura bidoga bavuga ko badahabwa ibiti kugira barushirizeho kwerekana ko bashoboye ikibazo gihari ngo nuko n'ibice 30% by'ubuserukizi bw'abakenyezi mu nzego bahabwa n'ibyirizwa shingiro bitubahirijwe mu kugena abo bayobozi b'indero mu ntara ni hano rero duciye dusozerera no makuru yanditswe n'ibinyamakuru muri ndwi turangije irindi sango ariko gatandatu uza n'agasaga
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri radio Inzamba.
Ngaha ducesozerera amakuru twariko turabashikiriza yo kuri uyu wa gatandatu mwakoze mwese mwafasha umwanya wo kudukurikira bagezanje mu Rwanda rwa Radio Inzamba begeranije ano makuru ndabibashimiye hamwe na Josephine Nduwimana yatumye amajwi abashikira reverere bazikamera rikonda yabashikiriza twese hamwe turabifurije kururana ubwe wanyu mugira amahoro.